irahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatangiye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaye maradio kuya nyangwa abantu bumvirize ko twese twabafumba abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tukifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni kumisi yose ya gatatu ku saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio inzamba sangwe kaje mu kiganiro cacu Girahuba ubahwe co kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 2025 ya kanga mwaka w'2019 Girahuba ubahwe ni kiganiro kibaganira ku vyerekeye ubuzima bw'impunzi z'abarundi bahunze ugwimo bw'umwaka w'2015 ubu abo barundi bakaba barashuyagiye mu bihugu bitandukanye aho tugerageza kumenya uko bagiye biyungunganya kugira ngo bashobore kwitunga no gutunga imiryango muri bino bihe bitaba byoroshe muri kino kiganiro rero tuza kuvugana n'impunzi zahungiye mu ikambi y'impunzi y'Imahama ni mu gihugu cy'u Rwanda aho kuva mu mwaka w'2016 abarundi batari bake bahahungiye bace batangura kwiga imyuga nko gushona gusudira n'ibindi tukaza kuvugana na bamwe mu babikurikiranye iyo myuga akama yabagiriye eka bamwe baranavuga ingorane bagira
Kwa wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya amajana 250 78 202 55 amajana 710
Mbogo Alexi numwe mu bigisha iyo myuga aratubwira uko yatanguye kwigisha akaba afise n'ishirahamwe akoreramo ubu
Narize imyaka nk'ibiri kuva 2016 imyuga yigishwa ngaha mu myuga rero itandukanye ndabona yuko igirira akamaro urwaruka rugigana kandi n'abarimu babigisha ndabona yuko baba bishimye kuko barimo bayaramurira Burundi bwejo kuko igihugu cacu ni Burundi kandi bakaba babona yuko bigisha abantu ubumenyi barimo barabwitabira cyane hanyuma rero nkaje mu binyerekeye umwuga wo kubarira ndawigishiriza mu ishyirahamwe ryitwa Humanity and Inclusion cyangwa cyitwa Handicap International Care twebwe twigisha cyane cyane twita ku babadamu cyangwa abakobwa bakiri bato turabahamagara bakaza bakiyandikisha kugira biga uwo mwuga turabona yuko babyitabira ari benshi kandi bibagirira akamaro ivyigwa biheze mu buzima baba bafise mu community mu village benshi turabatemberera tugasanga baryunguganije bararondeye akamashini canke baragakodesheje ugasanga barimo barafasha nabo bifasha bafasha bene babo b'abarundi babashondera uduhuzu nabo bakaronka ico gikeri kijana ico ayo majana abiri bagashobora kwibesha mu buzima bwa misi yose
Esperance Macumiwe numwe mu baronse inyigisho nawe aratusobanurira neza uko kudoda yabitanguye kandi akavuga ko yifuza kuronka imashine yiwe gucyo agashobora kwishonera naho gushona atarabi nonosora neza
Etwari twitse umwuga wo kudoda kubarira mu Kirundi twize kwandika ariko kubarira ku mashini ntabyo turashikako batubwira ko ari byo twegereje mu bwa ntabyo turakora ngo tubarire Chumuni wazako pijo njirira kamaro kuwera ukukunumba ni cha yana taa kazi ndakamu mfise ni wazangu njishi mashini na minyakubarira nga ishiranga hanu hichara kono runga humu na mana akaraka nga mkore lakano na wada shuboye akama hija na changi majanabiri nga wano kunumba hukuru wa musu. Iyo mashini shabura kujirichimarira kuko ninako kiku urumba ni umvira humu niyo vasha abana banje bashobora kubaho nshobora kugira icyo ndabamarira bivanye niyo mashini nkabagurira gahuzu nkabasumira kusahiriza igarama kubera riba ritaduhagije no kugura udukara cyangwa n'utundi tundi ibintu biba bikenewe n'ibyinshi ku muntu agize icyakora kukimwinjiriza agafaranga byo bari byiza.
Ikiganiro ni higira huwa ubahwe uyu nawe numwe mu banyarwanda baronse izo nyigisho z'imyuga akavuga ko yazironse afashijwe n'ikigo Maison Shalom akemeza kandi ko hari abanyarwanda barenga 10 nabone bagize amahigwe yo kuronka inyigisho z'imyuga
unize addressing gusare ko kuyiga none ndariho n'umubyeyi imagine andi ikigari muri vitise utamo andi yendo munyarwanda kazi ariho nabandi benshi yayihiriye twajyana yafashije 15 niwe twaye twajyana icyo gihe arahejeje amashuri y'imyuga yaraduhaye n'ibikoresho turakora nta kibazo
mwaba mwunguka nkangahe ku munsi
twunguka nk'igihumbi ku munsi.
Ibirata abana gusahiriza utwankenerwa mu rugo kwivuza n'ibindi ibyo ni bimwe mu byiza byo gukora imyuga abamunzi z'abarundi bari ngaho imahama babona ko baronse amahigwe yo kugira ico bikoreye no kugira ico bimariye mu kwiga iyo myuga
bari ngaho none kandi abantu batanze bafise umwuga akora bwa mbere abana biwe bambara nk'uko abishaka ashobora kuronka uburyo abahindurira rasio ndetse n'abanyagihugu bahabaye badakora uwo mwuga nabo nyine bagashikirwa nko gukorerwa hasi n'ibyo bakeneye uburyo bakorera kuko imyuga akamaro kanini gahari na wewe usanga mu bihurimwo ushobora kwiyakira ukabona ko ubuzima bukomeza kubandanya bivanye n'ibihe turimo naho duherereye akanotera abantu basuzugura umwuga no kutamenya kuko umwuga urakiza kandi iyo ufise umwuga aho ugeze hose uhaba nk'uko abandi bahabaye
ikiganiro twabateguriye kirabandanya mu ikambi y'impunzi ya Mahama haribonekeza kandi bamwe mu badandaji uyu twavuganye akabafise akabutike akoreramo akemeza ko mu byo akora ashobora gutunga umuryango muri twankenerwa tuba dukenewe mu rugo iwiwe
ikiza cyo gufundikanya ariko uradandaza kuguramo utuboga tongera noneho Lega hari tuntu tumwe tugenda dukenerwa mu rugo nko kudugura udukweto tw'abana dore ko hano mu nkamba atatu baduha ubwo rero kagataye wagira Imana ukagasigarana ukaguma upfundikanya gake gakeya mu buzima bwa misi yose akamaro mfitiye nuko mu rugo ari nk'akantu gakenewe iyo nagize mu kantu kinyungu ndakagura none naho ubuzima abana n'ubwo bikabandanya kabaho neza ahubwo icyo umuntu yasaba abona nk'ibintu by'intuze by'agatahe kaba ari gato akenshi ukagenda ukoramo ntikiyongere gatuma utagera ku ntera nk'aho wagomba kugura nk'akantu katubura habonetse nko mu terankunga babyaba nk'akarusho umuntu akakongerera nk'agataha indandaza rwanjye nyine nisaba ko naba mu ndandaza akomeye aranguza nkadandaza ibintu bimenyekana bizwi kandi bigirira akamaro abandi nyine nkamenyekana nyine mu ndandaza rwanjye
ngaho duce dusozerera ikiganiro cacu cy'uyu munsi turabashimiye mwebwe mwese umwariko muradukurikirana twe ko tuyaga kubyerekeye imyuga ku munzi z'abarundi bari mu ikambi y'imahama akamaro yabagiriye eka n'ingorane bafise bera Gloria Kintore nije na kibashikirije Fadikanje na Jospin Duimana ari mu buhinga bw'ivyuma naho butaha
girahuba ubahwe
hari hama radio abantu babatanguye kumva ko ajya ma radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya ma radio byanyangwa abantu bumvirize ko divyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure ishaka kutwica
girahuba ubahwe
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza.
Uko twahunze dufatanye mu nda none muziki ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo ya gatatu ku bisa 11 n'igice. Gushikisa 12 z'umugoroba.